Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922, mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika, muri Uganda twumvikanya kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Ku isi hose turi live kuri Wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram, X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga, ikiganiro muri isanga cuno munsi mwagiteguriwe mukaba mugiye kugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama, ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi kwijwi rya Amerika.
Muri isanga, muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Icuka cha politike niyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake, muri mwo harimo Ecclesia Catholica. Biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ecclesia Catholica mu Burundi, inama y'Episkopi Catholica iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene Burundi bwifashe mu bisata nkoramutima bitandukanye. Mu vya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugaruka nituze kurwanya kudahana, kwihanganiranira mu vya politike, kubahiriza agateka kazi na muntu, gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye, kunagura igisata c'ubutunzi, amafaranga y'agaciro n'ibindi. Muri sanga no musi rero twatumiye Musenyeri Mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi, akaba yarigeze no gutwara inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu kigwiriyemwo abakatolika. Musenyeri Ntamwana rero tumwakire, ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze byongera nadufasha no gutahura uko Ecclesia Katolika ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na beneco tudasize inyuma ico Ecclesia Catholica igona kwibazo bimwe bimwe. Musenyeri Ntamwana, kaze ku ijwi rya Amerika, kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu.
Murakoze cyane, turagize bwake, turagize mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana kino kiganiro. Ndabashimira cyane ko tugisangiye.
Murakoze Musenye. Mukanya narimvuze ko muri nararibonye kandi sinibeshe muriyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru, mukabayemo gutega Musenye.
Ya karuhuko kizabukuru nyene gatangura ku gutera ubunebwe, ariko umuntu amazemo amezi 2-4-6 arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko, mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro. Ariko rero jeho ndahiriwe, nk'uko bavuga mpiriwe mpishije, nuko kandi mfise umugwi w'abakristu, umugwi w'abakristu nita umuryango wabuzuriza mana. Uwo muryango wabuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu, amashami agizwe n'abalayike, abakristu basanzwe mu ngo zabo, hakabamo ishami iry'ababikira, hakabamo n'ishami y'abasaserdoti. Uwo muryango rero ubu urampa utundu twinshi twugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa gutanga gutanga confirmation ndagenda acanje guhagarikira wundi mugirwa mweranda niko kuko ivyo rero nivyo ubu nkora ngumva umba mpimbawe nako karuhuko
yego
kagaheza kakamba karyo kugusenga cyane cyane
muradza muratwibuka
bo bose bangiriye neza
mu gusenga muradza muradushamo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfuvyi yo tuvuze impfuvyi haba harimo izintambara haba harimo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko handi hato musenye ariko hajya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze ibitandukanye byinshi rega kuva kuri ya myaka mwinjira muri Ekleziya Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu gihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe nta umara iyo myaka yose twama tumara imyaka 6 ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza kubidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo byanze
kubarabize
ariko kandi naratwaye n'inama inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Kongo ka Repubulika Demokratike ya Kongo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka 6 ibyo byose rero bigatuma nagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse none aba
ndaeko ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Republika Demokarasi ya Kongo mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere nikiye mwama mwibuka co bacara bashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemwo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemwo basubire bamuturondere turiko tuvugana haherereye I Vatican muri kano kanya yagiye mu tumwa bw'iwe bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishwe kwibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwe bwe mufise kuri Facebook yacu mukamuri ko muradukurikira mushaka guterera ivyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Ekleziya Katolika mu gihugu c'u Burundi Lana byivugiye muri Republika Demokarasi ya Kongo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politike zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu yego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika sinzi ingene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu Burundi no muri Republika Demokarasi ya Kongo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri no myaka namaze ndongoye igihugu c'Imana sinzo vyibagira
burya akarere ka Afrika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Ekleziya Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afrika twagiziba kwe ry'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira Democratic Democracy, haba mu Rwanda, haba mu Burundi. Abakristo ba Gatolika nibo benshi. Niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye guherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo, kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana, ingene ryotezwa imbere, ingene twagenda turagitwara ariko kubuke uko bwije. Icyo rero kiraheza kirampimbara cyane, ari nacyo cyagiye cyagiye mu mutima, mu ntimatima y'ubutumwa bwanje, kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu. Umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana, ngiyo indoto namye fise, ngiyo intumbero nuno munsi ngumana mu mutima wanje, kugira ngo ndabe ko uwo muntu twomuteza imbere, twomubaha, twomukunda, ukabwiriza gukundwa, ntiduhave tumwitiranya n'ibindi, ntiduhave dukurikirana izindi nyungu atacyo ziri buzanire koko abantu atari imbere ukubaryanisha.
Murakoze cyane
uko dushobora kubibona.
Ego murakoze cyane. Musenyeri Simoni Ntamwana, mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone, hari abanyagihugu bafise utubazo bibariza. Turakira Izahake. Izaha ikaze ku ijwi Amerika. Izahake, uratwumva?
Ndabumva neza cyane. Ndi muri Kenya.
Yego, akabazo kawe.
Ikibazo cyanje kijyanye, ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri, mbega Burundi ubu kuvaho jewe mfite imyaka 20 ni donke mfite imyaka 35 y'amavuko. Ubisanzwe dushaka kumenya Burundi buri ko buva hehe buja hehe, twebwe kubajene b'iki gihe ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi. Mwakoze, ikibazo cyanjye ni iki?
Izahake, aho muja naho muva ubiruranishije muki mu by'ukwemera Imana canke mu cyaye gisata?
Mwansigurira neza gatoyi, mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishitse, kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byo yashoboye kurangura. Mbwa wibaza yuko akabazo kawushaka kwakwishura aruranishije kuki? Wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana kishura aruranishije kuki? Ubukuze mu bwahe bw'ukwemera bwa politike canke bwiki?
Bw'ukwemera mu kuri Ekleziya Gatolika. Turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye.
Urakoze cyane. Ngira umunsi mwiza. Telefone yiwe yari kuri anatume na matwi. Turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi. Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse, ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi, aho berekanye ico uko babona Uburundi, ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye, ubutunzi, agateka kazi na muntu n'ibindi. Mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika hamagara ari muri Kenya.
Iteka ry'umuntu, iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango wa Ekleziya Gatolika nagahambaye. Iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana n'ukwemera kwiwe, mbere uko kwemera naho kutoba ukwe Ekleziya Gatolika. Naho kutoba ukwe Ekleziya Gatolika ni abo umuntu yemera Imana, akemera yuko ariyo ndemyi, nuko imuha ubuzima, atariwe ariko ari ikibanza hagati ya bene wabo, mugabo agisangiye nabo, kuko Imana yabashatse bombi, yabakunze bose. Iryo teka rero, iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi. Iryo teka ntawushobora kurikomakoma, ntawurifitiye, ntawufise uburenganzira bwo kurihutaza, bwo kurimugaza, bwo kuriraba ijisho rihiritse, nk'ukumengo niwe arigaba ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza nk'uko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye no ngaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyipfuza.
Iryo teka gifashe gute ku bwanyuga musenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi ku bwanyi iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ari katihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabiturereresha babirereshejwe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ari katihabwa. Icyo gihe rero umuntu ari katihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bwe bwo kubaho akubahwa mu burenganzira bwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icyarota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumusigamira utwo atunze ari mu kuduteza imbere ari mu kibando cyiza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibibi birikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komine Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana tukiri mu ishamba itegeko ari rya rindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bagaciba baba bakagirira nabo babanyi babo bakagirira nabo bamye bakorana nuko bakabakanga ivyo rero navyo nyene biratumba rya teka ryononekara ni naco abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya n'ukurinde dushobora kunuma cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byo babyiza babimenye kugira ngo babihubure kandi nibwira yuko aho kubwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose baba rero abatwara baba batwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho n'uwo batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzabatiriho turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yo kusoneranira mu kugenda twubahiranira ibyiyumviro byacu bya politiki.
Yego. None ga musenye kuri ibyo byose mutubwiye abo bibugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadumwa ku rutoki n'inama nkuru ya Episcopi Katolika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye urundi bwagiye buracamwe n'ubu mukaba muvuga muri Eglise Gatolika ko akihari ari ikintandaro niki
Emre kubganje narabivuze harashize utusi kubganje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yoba afise uduka twinshi cyane utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutarukira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturushishwi azoturusha igihagararo jewe nabanye n'abanye politike ngira ngo 80% ku ijana mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacho kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwavuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aziwanje honyene kumubanye ntagende kururiya wundi wo kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuhiteka ivyo iyo nyifato niyo je nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi
murakoze ku muco muduhaye dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka kuba muri sanga y'uno munsi uherega Jean Pacifique
mwerewe neza ndabaramutse mbere ngo Zambia mugwa mukuru wa Rusaka
akabazo ka
akabazo ahubwo nta nungo ka akabazo ahubwo nashaka hanini nange icyumviro cyangwa icyitekerezo cyanjye icyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite ubwo igihugu cyangwa kugira kibutandukanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu cyo kwisangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abanabo biherekanye bonyine ni nabo tubate kungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari we afashe ikintu akakiherekanya wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babisangira bose kandi ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagasanga ibintu biri kugenda neza
urakoze cyane urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia Jules nawe uratwumva Jules uratwumva Jules mwinga bw'ivyuma bariko baragerageza kumva ko Jules bumwumva hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse kuvyo mwariko muravuga uno musi mu bindi vya bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakwiri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari
kubganje amacakubiri y'ubwoko azanwa nico mpejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo niho rero uku gushaka kuyora amatungo gushaka kuyiherereza ko jewe jenyene bica binyosha nica binyosha kuronka akagwika bagenzi twobwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremwo niko ryo kugenda gutora mwene wacu canke mu byaranje canke umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi wahariya wagiye hamwe canke rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yo baramacakubiri ya moko kubwanje ayo macakubiri ya moko siyo ari intandaro ya y'uburyarya buri mu Burundi eka je nibwira ko nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu abavyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe badutekereye atamanoti badutekere badusasiye nuko rida akaguma ngaho none rero ndazi neza yuko tworamuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka.
Hama utwo tunenge dutandukanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndazi ko mu kwa gatata w'episkopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakirisu bariko barahabonera makuba kandi atari bo navyo ivyo bintu mubivuga kwiga Musenyeri gushikaho vyanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nkico mwise urudubi niko mwavyise.
Emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha nta kumwiteranya ko niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye by'ukugara imipaka byoteizura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bizira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tuvyipfuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ngene amasumo yama ari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nanjye mpakeneye nkuko nanjye mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangizanya utwo dufise nicyo gituma rero nicho choheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira yuma ashoboye gushikira iyo mipaka barugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Ego murakoze.
Uherehega Olivier.
Ndewe merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Ibujumbura akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana. Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba
Ego.
Ikibazo cyanje kihagaze uko. Ndashaka kubaza Simoni Ntamwana kimbe koko gwiki ni giki yofasha leta ya kinubyihe uburyo urabona imipaka ya rugawe byitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu duteze urigwe nuko kuntu uvuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko bisanzwe tuzi yuko ari n'umwesko mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyaraheje gutanga impanuro ga Olivier. Bavu musubiza inyuma. Reka ndagutumije
kubivuga.
Yego waruheje kubivuga.
Narimbejeje kubivuga nibwira yuko ikiganiro ciza coja hagati yabo badutwara ab'i Rwanda n'ab'i Burundi ndumva yuko twoshobora gushika kunyishu nziza ego muri kahise turashobora kuba twarahemukiraniye muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nico gituma nibwira ko ikiganiro ciza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe nicyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze tube ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo abarabishanije imigongo imwe baba bashaka nyene kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona inge n'umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa Burundi ngo arushire hariya ngo bavambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukaba kwiza gusumba.
Musenyeri muvuze ivy'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mukivuga kwikica impunzi z'abarundi gikwiye gukogwa nicahe kugira ngo batekanigwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cabo.
Nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo iragiye hijya ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ahima hama narababonye nuko aho zandutaza zamtabira naragiyeyo nuko narababonye mu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamahagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nico gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ivyo bishoboke ku ruhande rw'u Burundi nyene ni habe uwo mutima w'ukugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye ntibahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abariko baratwara egome aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona nabandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera yego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamimeze uyu munsi umugambwe wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye kutu uduhemba bari bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza co bashikana iyo baje bava mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanje bikamurunderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
hama kuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ivyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukana
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari ndongozi ariko rero naho bari ndongozi nabo nyene sibiko ko byukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza kugukunda Burundi ninacho gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana mugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuza n'amahoro ariko ndanze neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati iri ryararenzwe ko nibanze risubizwe mu buryo jewe nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku ciyumviro ciza ku ciyumviro cotekanya uwo yagiye ahunga ivyari vyabaye nko mu 2015 nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo atagenda ashikira mu ukundi kubura kuburagizwa icyakora icyo yipfuza bagaheza rero bakabishyirana none mu nama ugira ngo nubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati nukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwihenda kwiwe ntikumugira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose nabibana gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwavuga kwa ikaze ku ijuru ry'Amerika uherereye hama akabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana.
Murakoze cyane ijuru ry'Amerika yakoze igisagara mu Rwanda. Ikibazo ngirango mbaze Musenyeri ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ese kiliziya gatolika hamwe n'abepiskopi ba gatolika ko bagaragara akenshi banenga ibyemezo amaleta amwe n'amwe yo ku isi aba yagiye afata kiliziya gatolika ikagaragara inenga ibyo byemezo ese ifite uburenganzira bungana gute ku byo yanenga ibyo byemezo amaleta aba yagiye afatira abantu bagiye batandukanye. Ikindi kibazo ngira ngo mubaze muri iyi si dufite ibibazo nyine by'intambara mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari iriya ntambara iri muri Congo, hari Ukraine n'Uburusiya, hari na Israeli na Gaza. Ziriya ntambara kiliziya gatolika ibivuga hiki adusigurire mu buryo bw'imyise byari ibibazo nyine mubaze.
Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza. Muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakebure suko tubarusha ubwenge oyaye suko kandi twoba tubarusha inguvu z'uko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si n'ubwacu. Uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe wega kwavu ushoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya emwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe ntibone tujya kumupfunga ntitujya kumurega ahandi mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya we n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose.
Urakoze imbere yuko muca mwishura kuri
kajya ngwano zindi
yego
nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda aracebura amakungu nukuri ntiyigeze abideha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu nta bindi twishimbirije.
Murakoze cyane hama ga Musenyeri sinzi ko murabyumva hari n'abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politique mvuzemo ni Ecclesia Catholique muri rusanga umugambo uri kutegetse mu Burundi muravyibuka warababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukemura uko gukebura niko bafata nko kwivanga muri politique canke politique irajamwe mu vyerekeye ku kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko atabuzima bw'umuntu nta buzima bw'umuntu na bumwe nta ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana rutinjira rutamurikirwa mw'ijambo ryayo nta na rumwe kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye ingabirano y'ubuzima ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi gutunganiriza abantu mu byabo byose nico gituma rero iyo Ecclesia Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye nuko biba mbere biriko bironona politike nuko biba biriko biratukisha politike erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamwo gica cononekara bwa buryo bwo kwihenda umuntu abagomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza nicyo gituma rero na politique arantegera neza n'ubundi wese antegere neza na politique ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'Imana none umukama Yesu Kristo siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese none abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora duheze tunume ntibyoshoboka.
Murakoze twakire Didier ku murongo wa telefone w'undi Didier ikaze ku ijuru rya Amerika aho uherereye hama akabazo kawe.
Murakoze gose ndabahaye miriwe kandi ndahimiwe cyane gose nyiricubahiro Musenyeri Simoni nta mwana ndahimiwe gose no kumva mwashoboye kumutumira sinza guteba ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngahanye mbere nshima n'inama yabo ibahuza impanuro bama batanga izo turazikurikira cyane gose. Nyiricubahiro Musenyeri Simoni nta mwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana harimo abafurera abasaseredoti ababikira mbere n'abakristu barayiko ibyo ndabikurikira gose yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira ikibazo canje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira donc kumenya kahise irya CVR ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyo mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashizeho mukame ufashije gutora bamufashe ubwo butumwa hari ico baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'irya CVR ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari ico baheza bagafashanya n'uyo mu gusevera.
Urakoze cyane Didier ubwira umunsi mwiza Musenyeri Simoni nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa Severa no muryango wanyu wabihebeye Imana uvanzemo abapatri afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu uvuye mu cipfuzo cyagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabubu badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyo mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'2000 niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhezeje kumenya ibyo byabaye mukuri kwabyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye uwagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwamvyaye ndasabye ikigongwe abarundi bose bababariye muri icyo gihe nkuko abo bari kubarondera uko kuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba nabonye ibyagiye biraba nk'93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko zewe nagenda bibona ugasanga amakaritie arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wacu uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri bya bindi bita genocide bakagira bati mwe muri igihonyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabo kubahwa nabo kugirira neza ariko twebwe aba abuzuriza amahana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya ntirinda kuja muri kuja gutondanura ibyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisabira ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe byatwe ko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kuyamiriza ikirengo cha gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kirya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacaka indi ngene canke byarahindutse bivanye n'igi
yo yajewe n'ukuri sindumuja jewe nzogapfana nashaka iho mbere yuko nabandi bose nabantu bose banyotewe ukwishyira n'ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwa kwabo episkopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyine cyubahiro na kwigendera president Nkurunziza yarondera akari kugishikira buri ubwo buryo nico gituma rero nuno musi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashubiye gutwara sukuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye eka ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora karenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tuja gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe cyo kuvuga yuko byari mukuri oya bwese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato ikeza kaje kujana nuko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gidahita ngo kiranguke nkuko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa muhi impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ivyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imitima itekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise duhereye ku bategetsi gushika ku banyagihugu tugaca muri za mpunzi n'abihebe Imana nakahe
yemujewe mbona ari ijambo rimwe yemwe mbona ari ijambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano cyo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza ry'iryo teka ineza ry'iyo ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyarize cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turi ko tuja heza murakoze cyane cyo bya Amerika
ego Musenyeri Simoni Ntamwana twibutsa ko mwahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politike y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama y'abepiskopi katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega canke i Vatikano aho muri turiko turayagira muzeho twitabe nkuko mwabikoze no munsi
murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose
murakoze mubandanye mugira karuko keza kizabukuru
Murakoze.
Ego. Akari nonga rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri. Ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nininahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika. Reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandiki kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera duchira mwomura dutunga liko kino kiganiro mukanya mwomuraza ugisanga kumbuga nguruka na umenyi zaachu YouTube ni VOA radio yaachu na Facebook tulakiba shiraho mwinga bugivyuma shimire abapfaso ni babiri tukwaliko tulakorana ni engineer Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta twese tubikebanurie tuifuriza kugira ibi hevziza muvyo mwuriko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera mu makuru ari imbere.